Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Tugiye kubashikiriza cya kiganiro mukunda cyane muri Sanga, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turi kumwe kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu masaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Uno munsi turaganira mu kiganiro muri Sanga, turaganira n'urwaruka rw'Abarundi cyangwa Abanyarwanda hano ruri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wiswe YALI watangujwe na Perezida Barack Obama mu gufasha urwaruka rw'Abanyafurika kwisununura, mugambi wo kubafasha kwiteza imbere. Uwo mugwi watowe kuza mu nyigisho z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, harimwo Abarundi n'Abanyarwanda. Turize rero kubaronka bose uno munsi muri studio hano i Washington DC, aho tugiye kuganira ku bijanye n'uwo mugambi n'ingene bufasha urundi rwaruka kumenya no kugira ngo nabo nyene biyandikishe baronka amahirwe yo kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiteza imbere. Mugume ku maradiyo yanyu rero, twongere tubararike, muhamagare muterere ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero yacu ni 1-202-441-3-1. Twongere dusubiremo nimero ni 1-202-441-3-1. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo. Yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. kimaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka tukaba turi kumwe kandi n'umutumire hano muri studio i Washington DC turamubwira mu kanya ariko no musi turi kumwe na Gasap Gasap yeah. Gasap bakoze kuri Gasap tugiye kuganira ku mugambi yali mu kiganiro muri sanga ni mugambi yali ni mugambi watangujwe na President Barack Obama haciye imyaka 4 uwo mugambi ukaba ari umugambi wo gufasha ugwaruka rwo muri Afrika kwiteza imbere kwisununura mu kubafasha kongereza ubumenyi canke ubuhinga mu byo basanzwe bakora Turabahaye ikaze rero mwese nuko muradutega amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika n'abari kuri Facebook Live bariko baraturaba turabaramukije mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero yacu tuyibibutse ni 1-202-441-931 ndasubiramwo nimero yacu ni 1-202-441-931 Tugaruke rero hano muri studio Gasap tubwira akazina kawe amazina yawe yose icyo ukora n'ingeno washitse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe ngaha muri studio
Ya yeah, urakoze cyane nitwa Gateka Perisax ariko abantu benshi banzi ku izina rya Gasap Gasap ni gaya mbere ni gateka sa ni sax pe ni peri naye nagombye kugira ngo amazina yanjye ndayafunyafunye kugira ngo yorohere kuvuga abantu hanyuma ndi muno mugambi wa yali Changhe Young African Leaders Initiative ukaba ari umugambi watangujwe nko wabivuze na nyine icyubahiro Barack Obama reka ndanamushimire hanyuma kuba nashitse hano rero jewe gitega nsanzwe ntwarira ditwa Humuriza FM abari mu ntara zo hagati mu gihugu barayizi ni radio imaze imyaka 3 irasamira na kandi ni radio no vuga yuko ishikira cyane umunyagihugu kuko niyo target yacu niyo nico ciyumviro cacu nico cifuzo cacu nico rero cyo banaragize radio hagi gitega ikaba yumvirizwa n'abantu batandukanye catumye shika muno mugambi wa yali uno munsi nkaba ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ni nayo mpamvu watowe mu gwaruka ruza guserukira abandi kobera warufise ico gikogwa ca ciyo radio abatogwa tubwire muri makenge nebigenda kugira ngo mwiyandikishe muje muri ayo mahiganwa canke kuronka ayo mahigwe kuja muri yo programme yitwa yali benshi bashobora kumva ariko badategera neza ingene ikora
ubundi no programme uno mugambi wa yali no mugambi mu bisanzwe uraba ugwaruka nkuko wavyumvise duri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 hanyuma ukaba rugwaruka rufise ivyumviro binini bishobora gufasha abantu benshi si cyumviro ciwawe wisangije uvuga ati ndafise umugambi wo kubaka inzu inzu ni yiwawe nta kintu izofasha kinini ya abo mubana abo muri kumwe abanyagihugu mwegeranye mugabo iyo ufise umugambi wumvikana ushobora ushobora kwerekana abantu bakabona yuko ari umugambi ushaka kugira icumariye abandi bantu benshi bari hafi yawe urashaka kwinjira muno mugambi wa yari hama ukuntu bigenda nibyo urashobora no kuba udafise ikintu umaze kurangura mu gukaba ufise icyumviro ukaba umaze gutera intambwe ukaba umaze gutambuka ubwa mbere kuko uno mugambi urafasha abantu kubazamurira aho bageze no kuvuga nti woba ufise icyumviro ngo urafise icyumviro mu mutwe urafise umugambi wo kuzokora ubworozi kanaka ugacuvuga ngo ndagomba kuja muno mugambi wa yari aho bugomba kubanza gutera intambwe ubwa mbere nico namambwira urundi gwaruka iyo umuntu agomba gusaba lift lift y'abantu barayizi hajya iwacu burundi turagonda barakunda gusaba abantu babunguruza hari hi intambwe nyinshi zikenegwa kugira ngo usabe lift ntumva kuyironka na hariya gusa
nivyo
ntumva kuyironka nasanze ari intambwe nyinshi kugira ngo usabe lift icambere uravyuka. Ntusaba ari tujyanye mu gitanda. Uratera intambwe ukavyuka. Nimba ari mu gatondo ukiyoga ugasa neza. Hanyuma nturaheza ugacuva muhira. Ukajya kwibarabara. Ariko abari kwibarabara bose ntiba bakeneye lift. Aha nturaheza gushira ama procedure yose intambwe zikeneye kugira ngo sabe lift. Ha mu gacu gondura utoki. Umaze kugondura utoki umuntu ariko ararengana arashobora kubana tujya umuntu akeneye lift akamuhitana. Muga nta muntu azaraja mu mihana abaza ngo nta muntu akeneye lift, nta muntu akeneye lift. Numva ngo ugwaruka rubanza gutera intambwe ubwa mbere. Rukerekana ati jewe nari nshoboye ibi. Mugabo ndakwamye ni munzamurire ngaha. Hama bakashaka kuzamurira ngaho nuko rero abarundi benshi, abanyarwanda benshi, abanyafrika benshi no mu gigambura abanyafrika bose ugaruka muri Afrika. Barafise imigambi myinshi cyane. Barafise n'intambwe bamaze gutera. Mugabo haraga ahantu bagira bagakwama bikanka. Abo rero nibo bashobora kujya mwano mahigo yayari kugira ngo bazamugo bazamuri gubwenge. Hame nyuma yo kuzamuri gubwenge tumaze gusubira muhira. Hariho imigambi myinshi itegugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ifashe mwiyo migambi turiko turarangura muri Afrika. Kuko uno mugambi wa Obama no kuvuga ko uno mugambi wa yari no kuvuga ko no gutegura imboneza zishobora gutuma Afrika iba ikindi kintu ibi gihangange izamuka gusumba ukwiri uno munsi. Abonabo ni twebwe Burundi bw'uno munsi n'ubwire cyane Afrika y'uno munsi Afrika yejo.
Ni byiza cyane. None imboneza zo mu Burundi batoye zingahe mwaje muri bangahe mu mugwi wo mu 2017?
Mu Burundi uno munsi mu 2017 twaje turi abantu 12. Nibaza yuko mu mwaka uheze bashobora kuba bari hasi gato ariko no munsi byariyongereye kanje nshimira kumbure n'aba bari mu bwego bwo batora kuko baratwongereje igitigiri ndanasaba yuko ngira ngo mu 2018 naho bo twongera cyane. Imboneza twaje turi 12 ariko ntibisiguye ko mu Burundi bwose ari twebwe twenyine turi imboneza. Mugabo ibyiyumviro byacu byarakiriwe cyane gusumba hama biduha amahirwe yo kugera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hama rero nyene yari urumva ko babashimye imigambi yanyu barabatora. Umugambi mumaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyigisho muziro nka gute kirungo kingana gute muri make?
Zino nyigisho mu bisanzu zimara indwi zitandatu. Zimandwi zitandatu hanyuma tukaca tuja ku makaminuza atandukanye. Ntuja mu kaminuza imwe n'uko tuvuye mu gihugu kimwe. Kuko umwe wese ntiyakoze ibisa n'ivyiyundi. Je nkaje wende mu bijanye no gutumatuma na kamakuru vya media, harabandi baje bari mu bintu by'inyigisho. Ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ukurikirana iby'inyigisho n'uja gutumatuma na kamakuru n'uja mu by'uburimyi ntiboja kwiga bimwe. Mugabo ngaha muri Amerika hariho amakaminuza menshi ashimikiye kunyigisho zitandukanye z'ibyo turimo. Nka jewe narindi muri Leta ya Texas kuri university yitwa UT cyangwa University of Texas at Austin. Aho narindi mu ishuri ryitwa MC Campus School of Business. Aho twiga ibijyanye no kwiteza imbere, gukora ibikorwa, kugira icyo bita business. Bigenda gute, bigufasha iki, kugwiza ubutunzi. Nagumye ndabivuga ku munsi w'ejo icyo bita ngo how do you make money? Ukora amafaranga gute, winjiza amafaranga gute? Rero nuko hari abandi bari muri za leta zitandukanye za Minnesota, hari abandi muri za Boston, hari abari Washington DC, hari abari hatandukanye twitwa ku makaminuza atandukanye.
Ni byiza cyane. Urumva ko ico kiri ngo indwi zitandatu ari indwi nyinshi cyane kugira ngo umuntu aronke ubumenyi budasanzwe. None mwararangije muzosubira mu gihugu cyari kugira mutangure mushishikarize ku icyo gikorwa mwari musanzwe muri.
Uko zino nyinshi zitunganijwe zirimo ibice bibiri. Hanyuma hariho ikintu bita PDI cyangwa Professional Development Internship. Rero inyigisho za mbere zitwa Mandela Washington Fellow zarangiye ziraza kurangira uno munsi. Hano turi muri Amerika ngira ngo mu Burundi nyagaza ko ari amasase ntavyonzi. Hanyuma zimaze kurangira 11 muri twebwe ejo barafata indege baze mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo jenda guma hano kuko nanje nagize amahigwe yo kugira iyo cyo kintu bita PDI. Abantu benshi batogwa nuko ngo turugwaruka igihumbi muri Afrika. Mugamugwaruka igihumbi baratoramwo ugwaruka ijana. ruja gukora iyo PD cyanke iyo stage ibyo bikogwa kuma societe atandukanye akomakomeye ngaha muri America nkaje nzokorera aho bita Philadelphia Pennsylvania muri societe igira kabiri muri communication ku isi yitwa Comcast urumva ni
gasape uraseruka igihugu mu buryo buhambaye cyane
kandi
namahiga akomeye cyane urabizi kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya America baraza barifuza kukubaza ibibazo bitandukanye ngene wiyandikishije ibyasabwa ibyo ari bikenewe nyene kugira ngo nabandi bariko barakumva bashobora kumva yuko kumbure bashaka kuronka aya mahirwe
banitegure kuko mu minsi harageze ibyo 2018 mu kanya birugurugwa hama abandi nabo barondera amahirwe
yego cyane Reka rero tuje ku murongo wa telefone nsabe bari mu buhinga bw'ivyuma badufashe bugurure ama telefone duhere kuri Elia. Elia mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Amahoro.
Yego namahoro.
Duhamagaye rihe ga Elia.
Nende bujumbura mu Burundi muri commune
Muha. Akabazo canke ciyumvira ufitiye gasape no munsi twaye twifuje kuvugisha ugwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ariko ugwaruka rw'abanyarwanda ntibyadukundiye bari bafise ama programme menshi muri uwo mugambi nyene wa Yali twagize amahirwe turaronse umusore w'umurundi gasape sinzi kumuzi ikibazo canke ciyumvira
gasape mire
amahoro cyane ndakora mukije
urakomenga onye mu mujyi wa America
hano meza z'umwe za America n'amahoro hari nakabeho ejo nakavura karaguye yabaye ijambere mu nakavura hano muri America
mwagiye kuduserukira kuva rya
turamaze indwi zitandatu no kuvuga ukwezi n'inusu hano muri America
ngo bufise Elia kibazo cyangwa icyumviro ku uyu mugambi wa Yali gasape ya Jemo
Eko hariho hari eko reka ntengera ko mbaza kabazo nari nkiri ko ndamura muca murakoze
Ego
hama haraheze imisi dufise mu president mushasha nyenicubahiro Donald Trump hama akaba atakeneye yashatse gushikiriza ku bijyanye n'imigambi yahora irangurwa ngahanye
Hello Eli. Turi kumwe ga Eli. Telefone Elia iramugoye. Kumbure yashatse kwaza kibazo cerekeye imigambi ya President Trump.
Eh nayo ntacho nayo kuyishura ko kuko.
Ni ariko kumbure turaza kugerageza kumugarura ku murongo abaze ikibazo cyangwa icyumviro cyashikije icyumviro ciwe. Turaza no kuraba no ku rubuga rwa Facebook wacu hariho abatwandikira babaza bakongera bagashikiza ni ivyumviro. Tubibutse abashobora kuja kuri internet adresse yacu ni VOA radio yacu aho mushobora gushikiriza ibazo n'ivyumviro mukabishikiriza gasape kuri programme ya Yali enone gasape tubaye turagerageza kugarura abatume abanywanyi bacu ku murongo ikintu washimye cyane ushitse hano muri America cyari nk'igiki cyangwa ikintu cyagutangaje utari witeze muri make
nta kintu cyantangaje ntari niteze hano muri America kuko muri America nivyo ni ryambere naye ndahashitse ariko naye ndabitswa ari igihugu cy'igihangange ku isi hanyuma kaba ni igihugu kigomba kuguma uko cyitwa igihangange kibigumana ntagira ikindi gihugu ku isi cyo cyambura icyo kintu gikomeye rero bisabaga gukora n'abakozi abanyamerika n'abakozi cyane ndiko ndaraba nk'ukuntu twebwe twiga hariya kuri kaminuza muri Texas zari ibintu bikomeye cyane twari gahafa amasaha 9 ku munsi inyuma ya mashure yo kwiga ntiwacu genda kuryama muhira wacu genda gutembera mu masita atandukanye wacu genda mu bikorwa bitandukanye kuraba abandi bantu nyene bateye imbere kuraba ibindi bigo bitandukanye byo muri America ndakumenyesha ko aho nandi muri Austin cyangwa ku mugwa mukuru wa Texas n'ahantu hakomeye cyane n'ahantu hari abakozi bakomeye kandi bakora cyane kuburyo banatubwiye yuko amafaranga bakoresha muri Austin mu muji gusa wa Austin na kaji gatonya kari muri Texas angana n'amafaranga n'igicakane cy'amafaranga Afrika yose ikoresha urumva n'ahantu hari abakozi cyane icyo kintu ngo how do you make money cyangwa ni gute winjiza amafaranga ivyo batangwa kuvyumva bwa mbere rero nta cyantangaje kihari hano muri America usivye hari ubuhinga bukomeye abantu baho nivye namye ngandana no mugenzi umwe wanje twari turi kumwe muri Guinea-Conakry ndamubanti yo bijya hose abanyamerika ngira ngo ukuntu bakora amafaranga cyangwa ukuntu binjiza amafaranga baba bijyamiye kuko
nkubu nk'akarorero ahantu narimba hari ama machine yo kumesa nivyo urumva ubuzima baragomba kubworosha kabisa abanyamerika baroroshe ubuzima mugabo kubworosha birabatwara igihe n'uburyo kugira ngo ivyo babishikeko umunyamerika akigenda kenstara ama machine yiwe ngaho yo kumesa na ama machine yo kumisha impunzu ahije kuyashira ngaho agacha yigira kwijyamira cyangwa agacha agenda gukora ibindi bikorwa wowe ukazana ikarata yawe ya banko ugashiramo imachine kaka ukamesura uhejeje ugashira mu machine ikarata igakora kwa amafaranga ikumisha wa muntu yabikoze aguma yinjiza amafaranga nta kintu nakinyo ariko yarinjiza amafaranga gusa sinzi ngira ngo yijyamye sinzi ngira ngo ari mu zindi business ukagenda kwibara baro gasanga hari frigo ngaho irimwa utuji nta muntu umwe ariko arakuraba ufata ikarate yawe ushiramo ikura kwa amafaranga hamika guhereza ikinyobwa no kuvuga ngo technology barayikoresha ariko kandi yaciye ambwira uwo munyagine ko nakati naho bona bimeze uku byabafasha umwanya munini kugira ngo babishikeko ndaba ingene dufata ama taxi ngaha muri Amerika ikintu cyitwa Uber ni kintu cyanangaje cyane ngaha muri Amerika aho ni nkoresha application yanje nkavuga nkavuga iyo ngiye kuja ku telefone nkerekana iyo ngiye kuja nkerekana hondi hama ngafite ndankavuga ibanza nkeneye ikanyereka amafaranga baza kuntwara hama taxi kansanga ngaho ku mwanya wategekanijwe
bavuze iminota 5 ni iminota
5 ikamishikiri hama ntacyo tuvugana n'umushoferi je nicara mu modoka hama acamenye yanjana wenyene ashikanya amashikanye nta amafaranga nsaba amafaranga birame Nibintu bikomeye cyane.
Uratubwira ibindi byinshi wabonye kumbure jewe ndamaze igihe ngaha muri Amerika ari ibintu byinshi usanga umenga bisigaye bisanzwe ariko urabwira abari Bujumbura abari Rwanda ibindi wabonye bisa nibihambaye cyane bitandukanye n'ibiri muri Afrika. Tubandanye ku murongo wa telefone rero twakire abandi ndabwiye ko dufite witwa Niyonsaba. Niyonsaba uratwumva?
Yego ndakumva rite nawe.
Amahoro neza.
Murakomeye.
Yego. Uduhamagara uri he gato? Uduhamagara uri he?
Ubundi mu Rutana. Ego nashaka kwati yo programa ari Obama. Mbegi shinikiye kote. Niri hengi ngo nyamukuru ayafatiye ya kugira ngo Afrika yo isinunura hamwe n'abajene baye. Ndavuga ugwaruka. Uno munsi muri politike muri Afrika bavuze ugwaruka. Bavuga ugwaruka rw'imigambwe usanga umugabo afite imyaka 40-50 akitwa umugabo akitwa ugwaruka. Ariko ndabaza nimba ugwaruka go muri Amerika adizita ashobora kuba afite celebrity kanaka wowe mugambi koko Obama afise kugira ngo abanyafrika nabo ugwaruka rwa Afrika rero nya celebrity ku myaka nk'iyi kibazo gira kabiri nagomba maze nimba mumaze kurongiza inyigisho ugo gwaruka bamaze gushika aho inama izobera yo muri Amerika bazogira gute kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi gose mu mihingo yose ushore kumenya programa bavanye hi ningene ama docle projet de base bazoba bavanye miyo nama yari aho muri America
programme zabo canke programme za yali
nicyo bazokorera donc u Burundi na Afrika yose wabiyumvira kandi nimba ugwaruka rwo muri Afrika uzogira amahirwe maremare nk'uko tubona ugwa Amerika rufise bado byanjye nize murakoze
cyane Niyonsaba kaduha kanya gasape
Niyonsaba arakoze cyane nibaza ko kuba uri celebre cyangwa kuba ufise ikintu wakoze kiboneka ubuga ntibiraba imyaka cyane ubuga bakunda kuvuga ngo kuri ntikuvuga ukuze kuvuga ukuzi ukuzi na warashobora kuba ari umwana cyangwa arashobora no kuba ari umuntu akuze hajya muri Afrika hajya mu Burundi hajya mu Rwanda hari beshi bafite ibintu bashitse ko bataranakwiza n'imyaka 18 nkuko no ngaha muri Amerika bihari mugabo rero nico gituma uno mugambi rero uno mugambi wahavuye uba umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa Department d'Etat américain naho watangujwe na Barack Obama uno mugambi ubundi Obama akiwutanguza yaravye ati kuzana abanyafrika baze kuba ngaha muri Amerika birakunda mugabo tuzoba ati ko turafasha Afrika iki ni abanyafrika baza kuba ngaha tukabaha akazi bakagira ubuzima bwiza Afrika tuzoba tuyifashije iki ahubwo reka turabe ugwaruka ruri muri Afrika turuhamagara ruze hano nimba ari misi 2 nimba ari misi 3 nimba ari misi 4 turufashe bashize nk'amafaranga menshi imwe no mugambi arenga hafi 12,000 by'amadorari y'abanyamerika ku muntu umwe hanyuma tubigishe batembere barabe ingena abandi bakoze biratwugurura umutwe tuba open minded tukaraba tukabona tuti okay aba batanguye uko ubundi hari miji myinshi hari bisagara byinshi ngaha mu myaka ibiri imbere byari biri hasi cyane ariko uno munsi bikaba bigeze ku rundi rwego rukomakomeye cyane ejo barakubwiye amareta atandukanye ariko hari njamo za Google za Apple n'izindi zitandukanye zimigra zija handi hantu hari hakenye cyane no kuvuga ngo byose bisaba kuguruka bisaba kuva ahantu uri ukaja handi akanyoni nkatagurutse nikamenye yobweze hama ni gute tugiye kuza kubishikiriza abandi bose baze baramenye iyo migambi kumenya imigambi ni ukugwaruka guguruka dushima imana dusigaye dufite internet mu Burundi kandi ni internet nziza abantu basigaye bafite ama smartphone mugabe kibaza ama smartphone adufasha ni WhatsApp ni Facebook ni chat kuyaga kuyaga si bibi abarundi bamye bayaga mugabo hari ibindi bintu smartphone igomba kugufasha atari kuyaga hari amahigwe menshi ari hajya ugomba kuraba mugabe kibazo ugomba kumenya ndayarabira hehe ndayakurahe bica bigusaba ko wuguruka wowe nyene kuko uko turi mu Burundi turi 13 12 sinibaza ko ntitwavuye mu ntara zose imwe ko monta intara z'uBurundi zirarenga 13 mugabo turi mu ntara zitandukanye je niyumvira ko aho merereye nk'igitega cyanke ahasanzwe humvikanira radio yanje ko inyigisho zitandukanye ukuntu bashobora kuvyinjiramwo bazobimenya ko je ndibuka yuko no mu misi ya mbere jewe nkija kugira application cyangwa kwaplyinga sinumva ko
nkija
kwiyandikisha nciyandikisha muno mugambi jewe nakoze ikiganiro c'amasaha abiri ku radio ndanabwira nabantu ni nimumpamagare abajene ugwaruka nimumpamagare mumbaze ibibazo ndanatumira numuntu umwe yari yaje muri yari umwaka 2016 ndamutumira arasigura hamwe yavuga nimuhamagare mumubaze ibibazo hama mugende mwawe mahigwe kibazo gwaruka tugira usanga ari byinshi ugacumene ku mutwe ukibitangura ati biramenye umutwe na bintu bikomeye bireka kumena umutwe kino ni igihugu cy'igihangange kugira ngo ucinjire muri nkayo mahigwe ubanza kuwumenekura umeneka uremera ukameneka ntugira ngo nintu zogenda kunoba ngaho kuko no kubwira ko no kugira ngo utogushike ngaha na mahi ni ibintu bigenda bisumbasumbana uriyandikisha hama muri ambasade bakavuga ati twagutoye hashaka kuba hayandikishije abantu amajana 5 ugasanga batoye abantu 50 abo bantu 50 ntubuhejeje ucugenda gukora interview ugiye gukora interview kubaza ibibazo muri ambasade ya Amerika iri mu Burundi cyangwa iri mu byo bihugu byanyu muri Afrika aho naho nyine ntuburaheza baragukuramwo bagukuyemo cyangwa bagushiramwo bagasigaza abandi naho baba bagusigajemwo naho nyine usubira gukora ibindi bibazo byo kugira ngo uronke visa
aho naho nyine ubandanye ugira inkomezi
udewukiwe ucuvamwo nuko rero twebwe tuzogerageza ubwo bwose bushoboka kugira ngo bishikire benshi bashoboka tubishire ku mbuga zacu ngurukana bumenyi tubishire ku maradio atandukanye mu Burundi binashobotse tuzusaba n'ikiganiro ku radio y'igihugu kubera iki hama tubivuge na mahigwe azotuma igihugu cacu gitera imbere azotuba Afrika yose itera imbere sinzi umengara kandi kabazeri yabajije naba ntibuka neza
Yego nibaza ko avyishiye cerekeye uko ni muzobishira mu ngiro ni mwasubira inyuma wabuze ko cyane cyane wo kufisi radio uzo ugerageza kubikwiragiza hose reka tubandanye ku murongo twakire nabandi Adrien ndabwiye ko Adrien turi kumwe uratwumva Allo Adrien
Allo
Amahoro Adrien
Adrien
urantunga akabazo cyangwa icyumviye
Ego, je chambere na chaka nangure gushimira uwo mutumire nshabwenge y'umurundi gasapfe.
Urakoze.
Nukuri jewe nshimye kuvuga ndiko ndaba ibintu abandanya twereka ibyigwa rimwo ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane Facebook tuguma tubikurikirana nka mutera intege nti nukuri ndiko ndaba igikorwa rimwo ni gikorwa cyiza cyane hanyuma nti acara mu kuntu rero yoroganiza aha mu Burundi harasigaye izindi nshabwenge nkawe araba ukuntu yotegura nkanga seminaire hama izo zindi nshabwenge nazo azigise kugira ubumenyi yahawe ari hiyo ntabwigumize ko kandi nta nkeka nibyo mbona ariko arakora ariko arabitwereka kirino hiyo nukuri ni ibintu byiza cyane rwose mbona ko ariko aduza idarapo y'igihugu cyane rwose iyo muri Amerika
urakoze cyane Adela urakoze cyane
hanyuma ntacambira nti mbega mwavuze ko afite iradio y'iradio akorera ko canke se sinzi ko ari
radio yarafite radio yiwe mu Burundi isamiranira igitega
okay rero nashaka kumubaza afite umugambi uwuhe ugukuntu iyo radio yiwe ishobora kuzosamirana igihugu cyose nk'ubu mu Rumonge radio yiwe ntayo twumva urumva nako n'agahombo kabisa ku muntu tubona afite imigambi nk'iyo ashobora kuba yozamura abajene nk'uko yagiye abaserukiranye.
Murakoze cyane Adele. Reka tubanze twakire n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika hama urabishyira icyarimwe twakire Bigirimana. Bigirimana uratwumva?
Ndabumva.
Kabazi cyangwa icyumviro?
Tumba se n'ukeza ugasate kwagize amahirwe agatorwa mu rundi rwaruka rw'incabwenge.
Urakoze.
Nagomba se n'ukubaza akabazo kamwe. None niyo mwashika mu Burundi ujye ko wavuze yuko wese ari amadomini atandukanye wese yagiye arimo no muzokora gute kugira abajene natwe twasigaye ino i Burundi mutwunguriye ko kumenya mwarose. Ikindi nacyo nagomba sinubatera intege ugire kuraje ku buryo abajene bo muri Afrika ndetse no mu Burundi kwigana nk'abo muri Amerika tugatera imbere nk'abo haba mu byumviro haba no mu bikorwa kandi wumvise yuko ufite ni radio umuriza FM ivugira igitega wagomba uzo raba ukuntu yokumvikana mu Burundi zose ino matana ntituyumva wogerageza ugakora ibishoboka byose ukaraba ukuntu twoyumva ahandi naho muze mugerageze inyigisho rwaruka muzo kigi Burundi nimuze mwigungane inyigisho mwarose kuko ngaha mu Burundi dufite izindi cyabwenge zasigaye kuko twese bose ntibari kugenda muri uwo mugambi.
Birumvikana.
Muze mugerageze muri programa izo mwize ubumenyi mwarose mubyigishe urundi rwaruka kugira nabo baraba ukuntu bokwisununura bagatera imbere.
Murakoze cyane Bigirimana.
Ego muragize neza ahasigaye ndabateye intege wandanye ibikorwa murimwo Imana ibahezagire.
Urakoze nawe guhezagire.
Murakoze cyane Bigirimana. Gasape Adele na Bigirimana bagukeje.
Hari kibazo yahereye ko Adele yavuze ati turashima ukuntu uyo muhungu w'igitega aguma twereka ukuntu biriko biragenda muri Amerika. Sindi umujene wa mbere ashitse ngaha muri Amerika kandi sindi n'uwanyuma. Mugabe kibazo gushika hano hari abandi bantu batagira ayo mahigo batarayaronka. Sindi ko ndabako batazuyaronka mugabo batarayaronka. Bakeneye kubona muri Amerika mbega hameze gute. Uri mu biki? Je kumunsi ku masaha y'ubujumbura ndaraba ko ari saa moya saa mbiri abantu ijoro abantu bavuye ku kazi ngavuga uko umunsi wose wagenze abo twahuye nabo amasosiyete nagendeye amafoto ngayo amafoto no kubwira ko kuva nshitse ngaha muri Amerika maze gufata amafoto hafi 12,000
nivyo
so kuvuga ngo naje gufata amafoto mugabo
naje kwerekana
ingenzi no kuvuga ngo integeza kubikora ndabikora ndabifatanya kandi bigakunda ndiga kandi kintu cyose mbonye ndafata ifoto kugira ngo ndayishire ku rubuga hama bibaha n'amahigwe hari umuntu jira telefone ugura akambwira ati ati nuko bimeze ati ntegerezwa nanje kujya ngo 2018 uvuga nagahigo utagize agahigo utegwa intege ni nko kuje nanje mvuga nti je no kuri bino bintu buvye muri Amerika ari kintu cyangyohe cyane foko nanjye ndakizana iwacu mu Burundi kino kintu cyangwa budget cyangyohe cyane ndakubwiza ko yego cyangyohe cyane
ubwo buhinga bwa taxi uhamagara
ubwo bwa taxi uhamagara ku telefone yawe ugafite ndati ngiye nka igace gusanga aho uri no hinga bukomeye mugabo twoshobora gukora natwe mugayo ntaza ngaha muri Amerika no fuye ndabimenye icyo ni kimwe hama kino cyo bagumye bagaruka bati none nta gaseminere mutegura muje mu Burundi kugira ngo kumbure musangire inyigisho n'abandi seminere yari yo nibaza ko tuzoyitegura kuburyo twarabangira ngo nk'ugwaruka rw'imboneza zitandukanye zo mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi nimba twofata nka zibi cyangwa tatu zine mu ntara hama tugahurira hamwe hama abo bakaba aribo bagenda gusakaza ayo makuru yahatandukanye ikijyanye ni radio nacho iradio humuriza irafise akaranga mutima kayo ivuze igihugu cyose ko bagahindutse
nivyo
ko bagahindutse kuko ijya ni radio yitwa radio communautaire ni radio y'abanyagihugu iradio y'abanyagihugu rero igomba kuvuga muri region imwe ya hafi kuko nk'ubitwe tuvugira mu kirimiro ingorane z'abanyakirimiro sizo ngorane z'abimbo abimbo bafise ikibazo ciwabo twebwe mu kirimiro dufise ikibazo ciwabo abari mu mugamba bafise ikibazo ciwabo ni kuvuga ngo rero twebwe tugiye kuvuga imbo ntitwa kumvi ntibo twumviriza cyane imbo
ariko bose barashaka kwitsimanura kwiteza imbere
ariko icyumviro ntuyemo nuko noraba ko byoshoboka ko nogira iyindi radio haginye ni gitega mugikavuga igihugu cyose mugabo ijya hagivuga harakwi ahubwo haranarenze haranarenze ego umugabo n'ukuri tuzogerageza ibishoboka byose bishoboka ibyumviro ngaha je ndiko ndabyumva kiganiro ndaza kuba ndagifise ndasobanura ndacumvirize neza nibaza ko ibyumviro byose ntegeza kubifatirako
bigira imana yanabajije ico ugwaruka go mu Burundi go kwigira kugwaruka go muri Amerika wabonye nka bimwe mu byo bo kwigira ko nk'ibi
ugwaruka go muri Amerika ngaha nabakozi Ukuri mu myaka yose ingana uko angana kose n'umukozi ntatinya kurara ijoro ariko arakora n'umuntu kandi yuguruka
ubuzi bwo mwijoro
ya ubuzi bwo mwijoro barabukora barabukora usanga ariko barakora mugabo ubuzi bwo ngaha muri Amerika udosanga umuntu yibereye ku mashini mu gatondo kugeza ku mugoroba kumba ariko yinjiza amafaranga bafise ubundi utundi tuntu twinshi bakora mugabo
twinjiza
kubuhinga kubuhinga kuri technology kuri sinzi ukuntu no bisigura mugabo gwaruka ngo ngaha anukuri nabakozi none tutabanje ico twokwigira rero ngaha nuko babanje gufita intego ngira ni kinyarwanda bamaze gufita target sinzi ukuntu kivuga mu kirundi baragize intumbero bafise bagomba gushika ku kintu ca mbere ugomba kuba ufise intumbero nakubwiye yuko Amerika yagize intumbero yuko igomba kuba gihangange ku isi. Imaze kugira iyo ntumbero so guca wicara ngo ngomba guhigihangange hamuga cha wicara. Uko icyo cyiyumvira ufise hari abandi bantu bagifise hari ibindi bihugu bikere nazo kuba bihangange.
Ariko nakuciriyemo mu Burundi no mu Rwanda nabo nyine bashaka kuvuga bati ntato turashaka gukora ariko nta kazi gahari icyo cyiyumviro no kuba baboshwe kwiyumvira yuko kurindira kazi arico kibazo canke ni kuki bobo bashobora kudatanguza imigambi ariko ugasanga hari ikintu kibatuma batagira uko gukora cyane nkuko wabonye ngaha ni gikiniye ntambanye nini
ikibazo none ako kazi dushaka twega abarundi twega abanyarwanda twega abanyakenya na Tanzania akazi dushaka nakahe nakazi tugenda gusaba bagatanguje kuko bagatanguje ahubwo nakazi tugomba kurema twebwe inyene kuko umutahe munini samahera umutahe munini yanu mutwe nubwenge ni wowe nyene urashobora gutanguza umugambi wawe hari umuntu umwe eje twamwe tuganira ari Burundi ari karambari ati none je nanje nagomba gushika mu ayo mahigwe cyarambwa nti su gushika mu mahigwe gusa cyane uvu umugambo nje ngo mu mutwe ubwo nyene cyane abumubwira cyase gaya ndavuga nti cyane ubwo ndi bwanjye azi migambi na je nyene muri je narumvise nti ndavuze umugambi kabisa uzike namubwiye nabwene ugomba gushika mu ayo mahigwe fata nka karorero tugomba umugambi ushikira abantu benshi icyarimwe apana umugambi wawe genda abageranya abantu bose batunze inka ngaho muri region ibisanzwe cyangwa ngaho igitega cyangwa ngaho imurage cyangwa ngaho imwaro cyangwa ngaho mu gihugu cy'u Rwanda indazi radio yumvikana henshi wageranya abantu batunze inka zikamwa n'izidakamwa kuko inka iza gukamwa ariko yavyaye kandi kuvyara nuko hari yindi nka zagiye guhura no kuvuga ngo n'udafisi yikamwa nawe nyene arimwo ubegeranye mugirishira hamwe hanyuma bakamya amata muyegeranye muyadandaze muyacanye muyashire ajya amahinguriro ahingura amata uvuga ngo muraproduce urabafashije babanyagihugu guproduce ya amata kuyajana hahantu hamwe kandi ziproduce amata gusa fata inyama babantu babaga inka bazoza kurondera mu ryashira hamwe turungikira inka ngaho tubage
ko basanzwe bazi kuri
hanyuma ntizitanga inyama gusa zitangana amase umwavu nimufate mugira ikintu nimba moguri parcelle nini ya mwimbi kinogo kinini amase mu ya stockemo hageze ko abantu bagira uburimyi bahaze kugura kudufuko amase uwo numugambi washikiriye abantu benshi washikiriye abarimyi washikiriye abanwa amata washikiriye abafinsinka washikiriye abantu benshi nuko ugomba kwibaza ntugomba kubanza kwibaza ngo none no tanguza amafaranga ntayo mfise none ngiye shira hamwe mvuze iryo tanguza amafaranga ngahe kwegeranya abantu ko bashira mu ishira muti muzamuraza namatanga hatu yadandaza ni ibintu bitoya cyane ukuvuga ngo hakenewe ibyiyumviro nk'ibyo bikiye bike je namafata umwanya nkiyumvira imigambi umugambi umuntu yokora adakoresheje amafaranga ngashya ndayivuga hari abantu benshi bamaze kuyitangura bamaze kwiteza imbere batandukanye nuko nico tugomba gukora ugaruka ntitugomba kwicara kuno abanyamerika baticaye sinibaza ko nabo nyina ashaka kuba baratanguje imigambi n'ubwenge umutwe hama ibyo biri hampande yakaba ari byukoresha maze ugatangura umugambi wa gatera imbere
kuri internet kuri Facebook yacu David Nduwa Jambo yabajije ati nizihe mbogamizi mushobora guhura nazo abaza ati nibihe bibazo mwiteguriye gutorera inyishu kugwaruka ukundi igihugu cabibarutse nibibazo muba marabona
ibibazo duhura navyo hano muri Amerika canke mu gihugu
cyuki ntiyagitomwe neza ariko ndakeka mu migambi yanyu musanzwe mukoreramo
imigambi yacu ibibazo bari byinshi cyane je nk'umugambi wanje nakubwiye ko ndaguhakerura uraza gushobora gufatanya n'umugambi kumbure nawe ushobora ku office uri kuratumviriza nk'umugambi wi radio ni ikintu gikomeye cyane kuko ushima ari ikintu gikomeye none ugira ngo mu gihugu cy'u Burundi kiri nk'abantu miliyoni 10 karama radio ngahe nka 20 na 30 uca wumva ko ari umugambi ukomeye cyane mugabo ikibazo duhura nacyo abarundi n'abandi bantu batandukanye abanyafrika ntidutimba ugakora ukaja kukivuga kora
ugatangura
nuko bita mu rudubi utabona iyo biriko biraja neza
ariko ugatangura
namwe niyumvira igituma abantu batize batera imbere ugasangane baradandaza ni bo bunguka ni bo bubatse ama etage bikomeye ukibaza impamvu mugasanga bajya abantu bavyize bizi bijanye n'ubutunzi ntibagira amafaranga apere ntibagira n'imodoka bagiramo bibaza ngo ni kubera iki bajya abantu batize binjiza amafaranga mu mugambi batagize nk'ibiharuro mu mugambi no gushyira nk'ibiharuro birebire amakarikire aguta umuteba gutangura wa undatinze atirashyira nk'amafaranga cyangwa gutanga gutera imbere ugasanga barubatse amahitaje bafise imigambi ikomakomeye cyane abantu usanga badafite amashuri menshi n'usanga ari abatunzi hajya muri Afurika rero imbogamizi duhura nizo ikibazo urumva mu mugambi iyo umugambi ufise ntutimba ngo utangure ibyo bikufise ubishiremo nimba bihomberamo nimba bigize iki jewe ku radio nshobora kuba naratanguje amafaranga mugabo ngo mashira ngamafaranga naragerageza gukora utuntu hampande twinjiza mugabo ngashira ngamafaranga agenda umwaka wose urahera atakintu nakimwe ndiko ndabona
ariko
nizera uno munsi rero vyarahindutse ntibimeze nka kumwe kwa cyagi mugabo niyo njampagarika mu mezi 2 mu mezi 5 ngo biranse naca nshika hehe naca mpagarika
ndo tuzabaza ariko bazihagarika
ya nuko rero njya n'icuno mwishyura no gutimba tukabikora tugashira nk'amafaranga twizigira ko bikunda kandi bizokunda
twandanye ku murongo ndabwiye ko dufite undi munywanyi w'ishwi rya Amerika Juvenal mwiriwe neza kibazo cyangwa icyumviro
nashaka kwanza kubaramutsa umunani kigeye n'umutumire gashati
ndakuramukije yuvina
mahoro nagira mbanze gukeza uwo mvukanyi gashati nonye ndamushimira ukuntu adahengeshanya teri ntambye abifashije nongera n'ubuhinga canke ubushobozi imana yamuhaye
yakoze
hanyuma ndetse n'icyo gashati ngira nuko utakitwibuka yewe warigeze kuba uri n'umugenzi jero nshije igitega efete mudemire nesemire disi nice twarumva sizi wawe sizi w'ukuntu uri malin ukuntu ufite ubwenge bw'igitangaje ariko rero abakuru nashaka kubaza uwo mugambi wa Obama igihe watanguye mu minota gatoya kubera sinari hafi ndabifatiye hafi
umaze imyaka ine utanguye turi mu mwaka ugira 4
hanyuma twagira tubasabe nk'abajene nyine twasigaye ino turaronka amahirwe
egome
hari lafatate ahantu hose mu masomo y'imarimo yari yakoresheje nk'umunyamerika nure no atsana tsana de complice kwa mativa zako umuzungu tumubona n'amafaranga kumbe amafaranga umuntu abanza gukora yatubwiye kigiye kibone umuntu wa n'umuzungu yaje turangana dusa amashansa amwe gusa ukuntu dukoresha ibyo bushobozi dufite ni gusanga butandukanye yaragerageje gusigurira ko umuntu abantu bose bavuka ku mibiho ko umuntu avuka tumi akana kimwe yambaye ndetse n'abazungu nuko yaragerageje gusigurira ko umwanya twese imana yaduhaye senkatire sibaza ko ari abantu bakoresha senkatire
nta na hamwe
ayongera yaratubwira kimwe yatubwiye nguvu kuvuka nguvu zingana twe na turagiraga abantu uko dukura aragerageza retablisha aratwereka ukuntu umuntu ashobora gutera imbere kandi zema ubyumvise kandi twaratahuye turabona ko habura ibyo usanga umwe yatubiye inyuma kumvo zitandukanye twashaka kubasaba rero namwe umunsi mwaje vera iyo nama mwateye ni inama ikomeye rwose muri Afurika no ku gihugu cyanyu muze mufate umwanya muduhe
inyigisho
voila hanyuma tubabaze natwe turabe
Ego ko yuve nari agatelefone kamugoye ariko muri make ndumva ariko aravuga yuko nk'ibyo abandi bavuze kugaruka n'ubwo bumenyi icyo cyiyumviro kandi no kuri Facebook ndabona ari navyo Nzeyimana Edmond avuga ati nitwa Nzeyimana Edmond Giharo mu Rutana
Giharo
mu Rutana iki kiganiro muri isanga kiradufasha cyane ariko mutubarize abatumire ko uwo mugambi woshobora gufasha abantu bo mu cyaro ruguru hagati mu gihugu nkino iwacu na cane cane ko mugambi nkiyo ihera mu bisagara
je simva mu gisagara je mva mu mva hariya mu misozi bari igitega mvuka hariya mungwa si mu gisagara nta matara ari nta namazi ariyo mvuka mu mitumba urumva ko umugambi urabashikira igikuru nuko hariya nivyo kuba utari mu gisagara hari amahigwe menshi umenga birakugarira no kuvuga no kuva hariya ukaja mu gisagara kuko internet ntuzo yikura hariya amatara kuko ku telefone navuze ngo turafite amatelefone nivyo afise ubuhinga bugezweho mugabe ivyo bisaba ko wuzuza ntuzo vyuzuriza ku telefone ngo bikunde mugama sibera arahari no udafise inkaramenya aho ziragigwa ntugomba kuba ufise imashini ngo kugira ngo uze kuzuza ivyo bintu hamikini nacho no kuza baragenda begera ikintu bita American Corner aho kiri hose nkuvuga ngo sinzi ko
American Corner muri make usanga ari biro vya leta zunze ubumwe za Amerika vy'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika muri ico gihugu ariko sanga bafise ibiro bitandukanye
hagati mu gihugu hanya niho uzobonera imigambi so umugambi wonyene ni imigambi myinshi cyane kugaruka kwa Afrika leta zunze ubumwe za Amerika zitegura iyo uzuraje hajya urabimenya cyangwa ukazuraje ku rubuga rw'intumwa za Amerika mu gihugu urimo naho nyene ukazurura abamahigwe menshi abahari mugabe kindi kintu ngoma ngaruke ku bagenza barundi ni bihugu tuvuga igifaransa nicyo nikibazo gikomeye cyane nibyo uno munsi turiko turaza tuvuga icyongereza tugira iki ibi bintu byose nta gifaransa muzohura naco kugira ngo uhure n'umunyamerika uvuga igifaransa ngaha ni kibazo gikomeye cyane jewe n'amasengero nagiye gusenga sanga isengero bivuga icyespanyole gusa ndagerageza kuzana kwegeraho kubera umenga kicanze n'agafaransa nkumva ijambo rimwe mugabo urumva no biga icyongereza
Gitega dufatiye aho nyene Gitega turumva yuko hariho amasantre hariho ibigo byigisha icyongereza ni nkangahe kwiga icyongereza umuntu aherenga
si nibyo gusa twebwe no kwiradi wacu abantu bari Gitega hari ibiganiro byinshi byitwa Let's Learn English bigisha icyongereza hari umunyesha makuru ari hajya aho ijambo abantu mbwira ukeneye kumenya akakwigisha grammaire byose ni kigano cy'isaha kimwe isaha yose hama nawe ukamubaza ati mbwira none ngomba kuvuga rino gyungane mu gifara mu cyongereza no rivuga gute nuko bagenda biga icyongereza bukebuke icyongereza bya ntikigo nk'igifaransa gifasa kiragoye cyane icyongereza kigo kandi hari n'amasantre menshi hajya Igitega atandukanye kuri ha amafaranga nibaza ko byo babiri hagati y'ibihumbi 15 na 20 ku kwezi n'amafaranga make kuko utizi icyongereza ni wasohoka mu Burundi naho uzoja ngaho mu Rwanda uzohura naco ugiye muri Tanzania uzohura naco mu Buganda badandaza barangura bazohura naco ugeze hano muri Amerika wumva nibindi bintu n'icyongereza kandi gikaze gifisa jewe sinokubesha nageze mu ishuri indwi ya mbere sinumva n'ikintu nakina ndakubwiye ukuri none akubariye ngo akubwiye ngo 24 aba ngo
24
ngo 640 yavuze ngo ngwiki 640 ari aksa bigusaba ko ubanza kwicara
kandukanye niyaba yabongereza kuko abanyamerika turamiragura
ya mugabo rero amahigwe arahari gitega ngoma ndabenyeshe ko hari radio imwe twunze ubucuti iri mu Texas yitwa KUT radio station ni radio ikomeye cyane twaraye twunze ubumwe nashatse yuko hari ibiganiro nzobaha nk'iminota nk'isaha kundwe bakora ibiganiro by'icyongereza ibiganiro by'icyongereza bivuye kuri iyo radio yego no sukwigisha ni ibiganiro bimwe byo kwiyo radio
bivuga icyangwa
n'icyongereza bizovugira ku radio yiwacu nzoje ndabisaba mu Burundi kuko hari izindi ntambuko ndagucako kugira ngo abarundi bumvirize akisa yo muri America nyine imeze ndazi mu misi
ya afande mwe ya water mwe ya water
ora
water
ya bizobafasha kugira ngo babe accustomed babe
bamenyere
kumva ugo rurimi rw'icyongereza cyane nico kintu je mbona ngiye gufasha muri byo ego
kizo bagifashije cyane gose nko kubivuze kenshi indimi ururimi rw'icyongereza ntirwoye nk'igifaransa ariko bamenyere kuza baracyumva kuri radio yawe byo bafasha
zibafasha cyane
kandi uravuze ati kwiga icyongereza ni ikintu gihambaye baragikeneye aho bazoja hose
baragikeneye naho tuzoba ngahe muri Amerika hose baragikeneye
tubandanye ku murongo wa telefone twakire nabandi ndabwiye ko Fidele aturindiriye Fidele uratwumva
yego ndabumva
mahoro neza
mahoro bo ndamukize umutumire
ndakuramukije Fidele amakuru
meza hamajena girenda babaze uwo mugambi akamaro kanini wowe ufitiye abantu twasigaye ino nk'abajene natwe kira ndakumve neza hama mwongere mumbwire ukuntu mwato ubwira mugende iyo natwe cyo genda gute natwe ubwira dushikeye
uri mu kibitoke ga Yvina
kandi ubanze
ah okay
nge ni Fidele
ndi ubanze
urakoze cyane akamaro kabasigaye mu Burundi mwebwe muragiye mutwaye bumenyi ariko arashaka kumenya neza na neza akamaro bazobona muri programme
akamaro bazobona muri no programme ica mbere nuko abarundi bo ugwaruka rw'abarundi bwose ntigokwira hano muri America muno mugambi ibikunda mugabo abagize amahigwe nuko twe tuzusha tujya kuryama tukajyame ku mugambi mu mutwe ibyo twize tukavyigisha abandi mu buryo bwose butandukanye nimba duca ku radio navuze ko tuzosaba ku radio y'igihugu cyangwa ku televiziyo hatandukanye kugira ngo bishikire benshi bashoboka icyo ni kimwe hama ikindi gikomeye nuko mu migambi twerekanye ngaha muri America bemeje nabo nyene yuko ari migambi ishika ku banyagihugu benshi iyo migambi tuzosha tuyikomeza cyane gusumba kubyo ishikira benshi bashoboka basumba bo yahora ishikira urumva byagiye gufasha kandi muri babandi basigaye nuko nico tugiye gukora no kubigisha kugira ngo nabo bashobore gutera intambwe bakora ibikorwa byabo bamenye ingene babikora bamenye ingene borondera amafaranga bamenye ingene bogira ikiniki hanyuma kandi duje dufatana ya migambi y'iwacu nayo twerekana bakemeza yuko yashikira abanyagihugu benshi bazodufasha kugira ngo ishikire abandi benshi bashoboka nico rero kizofasha mu Burundi mu gwaruka gwa Burundi
nivyo cyane nico kintu kisa n'igitandukanye nandi ma programme yindi migambi y'ugwaruka ruza muri America uyu mugambi uraraba neza na neza umugambi uzoshika kuri benshi ikintu gihambaye cyane kuko kirafasha iterambere ry'igihugu
neza cyane
tubandanye ku murongo twakire na ngoboka uratwumva allo ngoboka
allo
mwiriwe ngoboka
Mwiriwe.
Muratwumva neza kibazo cyangwa cyumvira ama seconda make?
Yes, ndabumva ni kwa uraje ku Robin mu gihugu cy'u Rwanda amerere mu ntara y'Iburasirazuba. Mu karere ka Ngoma. None nge ikibazo nabazaga uwo mu sore. Nagira mubaze ne muri America ibyagiye yo yenyine tangari kumwe n'abanyarwanda bari.
Harimo n'abanyarwanda twari twagerageje kubarondera kugira nabo nyene babaganirize batuganirize ariko ntitwaronse amahirwe yo kubaronka muri studio hano i Washington DC bari mu bikorwa by'i programme ya yari nyene.
Yose programme ni y'urubyiruko cyangwa ni cyo mu mashuri bize.
Ni urugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 35.
Kutegwe
se amahirwe atatugeraho. Aha, icyo rero kica kibazo mucamuza murarondo kuronderano wicaye muhira nta nibaza ko bitazokora kugira ngo amahirwe agushikire mu mwanya wacu uri mu Rwanda.
Kwebe mwonara turi mwonago iti mjabitujera hoko choko wa tizu hufu njoba wikisha wikisha mwogo uja mashuri changu.
Alika wanyagwanda baringa mirongi wili bashika hafi mirongi wili waringa haa mwogwanda baringa haa mwona Amerika mwa mugambi nyene.
Aliko na we mwonara yurasi la zuhu limo.
Aha usanga nona we mwurasi la zuhu usanga wa sutawa azu usanga haru ulimo. Usanga haru ulimo usanga utawa azu kukusanga la hanuhanini ya chani.
Ni anini chane? Ariko ikigaragara cyo nuko baturuka mu mujyi wa Kigali.
Urabazi none baturuka mu mujyi wa Kigali bose?
Akenshi usanga nibyo barabara abantu bo mu gisagara ariko ngoboka nkuko gasape yamye bivuga ni ya migambi usanga umuntu ategerezwa kuja kwirondera haba kukumviriza radio haba kuja kuri internet umuntu agashakisha. Ariko kumbure nico kigo cha American Corner muri mu Rwanda gishobora kuba gihari ni biro vya leta zunze umwe za America mu ntara zitandukanye usanga ari nk'ikigo c'ubumenyi kigo cyo kurondera ubumenyi kwisununura usanga ariho batanga inyigisho canke bashikiriza iyi migambi hari kibazo ufise cha gasape kugira ngo wagerageze kugusigurira ibyo uyu mugambi mu camake
ikibazo cyo ufite ikibazo namubaza mugo bavuye nako baza ngo bafashe urundi ruzuruko rw'abasize mu bihugu byabo narwo rubabashe gutera iyo namwe
yagerageje gusigura ngo boka ariko tubandanye ku murongo twakire nabandi ni wagerageza kongera kumviriza iki kiganiro yatanze uburyo bwinshi bagiye kugerageza gushikiriza ubumenyi baronse muri Amerika ku banyagihugu nibatahuka ntrizera yuko na bagenzi biwe bo mu Rwanda nabo nyene ari wo mugambi bafise kutahuka bagashikiriza ubumenyi baronse mu gihugu ku rundi gwaruka tubandanye ku murongo twakire Abdul Karim. Abdul tuko turaje kumusoza w'ikiganiro kibazo cyangwa icyumviro umwanya muto.
Icyumviro nari mfite nagomba mbaze byambanga mu Burundi kuzerekeranye nuwo mugambi ni giki boba bariko barazanira urugwaruka rwege kuko uri kuraraba urwaruka iriko ruriza ni benshi bariko bamara amashuri ariko atabuzi baronka urabye ngayo iwacu ni benshi cyane ariko bakaguma bahimiriza ati abantu n'ibige atabuzi uburezi nyarenge nabona yuko umuntu ariko ariga atakazi ariko araronka cyangwa atayandi mikoro aho nariko bikora ko yuko bazohava bajya mu bintu bibi bavuga ati reka n'ubundi gitume kigenda mubi iye kuko twarize nta kazi turonka
nuhe
mugambi boba bafitiye urugwaruka ubu uye n'ururiko ruraza kuko avayo ko utegura urwaruka rwagize urategura urwaruka ruriho ubu nodi bikorwa azaruka zovuka ngo atwite tugira kazoza twarose nuko uye umugambi dufite no
urakoze cyane Karim Abdul Karim cha kibazo nyine cyo kurondera kazi
yeah.
Gasape
ikibazo ngoboka
turaje kumusozo ikiganiro
ngoboka yabajije yavuze ngo ngomba kuvuga ku kintu ngoboka yabajije kirakomeye cyane natwe turafise ico tugomba gukora ko twavuye no muri Amerika tukaje ntituje kwicarika ubumenye twarose ngaha muri Amerika. Hongo bakavuze ngo abanyarwanda bamaze kujya mu iyo migambi nta kintu bamaze gufasha. Mugabo sino vyemeza kuko ngo bakarashobora kuba ibyo bafashije atavyo arabona. Kuko ntibigomba guca biboneka cyane gose mu gihugu cyose igihugu kibari kinini ya cyane. Mugabo nako twadukwiye nimba dutashe mu Rwanda nimba dutashe mu Burundi guca tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ugwaruka gose gwasigaye hariya tugwigishe ibyo twize nabo babironkeko hamiki Abdul Karim nacavuze kirakomeye cyane avuze ati ugaruka gwishirira ko ruriga ko mu Burundi ugasanga abantu biga ni benshi cyane nuko abanyeshuri batashe saa 7 urabona ko ari abanyeshuri benshi cyane ngo mugabo ngo baheza bataronka kazi ntibagomba kukaronka oya ntibagomba kukaronka ahubwo bagomba kukarema kuko leta yarateye intambwe ya mbere iratwigisha iratorondera ayo mashuri irakwigisha hamwe gakivuga ati okay jewe ndakwigishije wowe hasigaye kuja kugira iki kuja gukora igisigaye no gukunda igihugu no gukunda igihugu cyawe Rwanda Burundi hanyuma ukamenya yuko utagiye gukora akazi nguzo hizishure uja kugasaba ahubwo uza hizishure uja kukarema ukaronka kukora ukaronka nako uhabandi bantu bataragerageza kukarema mwiganye cyanye bahandi hantu
cyo ni kintu gushika n'ubu tubandanya tugerageza gufasha iyo tugize ibiganiro ugaruka kumva yuko bategezwa kwiyumvira kurema ubuzi kuko leta nishaka gushikiriza ubuzi ugaruka gose ruve mu mashuri
ntibishobora gukunda
gasape turagushimiye cyane gose kuba nabashije gushika mu nyubako za radijwi rya Amerika mu studio yacu ukaganiriza ugaruka
nshimiye cyane radijwi rya Amerika ndashimiye cyane nawe wampaye ikiganiro nshimiye n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyamahanga bashobora kwatwumviriza nshimiye n'umuhinga w'ivyuma hariya
Innocent Kimenyi
ego
natatenda gombo
yari ku buhinga bwa Facebook live ikata mushimire cyane
murakoze cyane gose rero mwese mwaduteza amatwi cyari ikiganiro muri isanga mwari kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza radijwi rya Amerika murakoze.